Manda yakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nirinahazwe. President Burundi Evariste Ndayishimiye yategetse urwego rucungera ingene imenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNC mu mfunyafunyo kuvugana n'indongozi z'amaradiyo yugawe agasubira gukora iyo nkuru yakiriwe gute.
No gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe ibyo yavuze yoba yabikuye ku mutima. Twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongoje ibinyamakuru nyene ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kwisubiza iteka mu makungu kibi gihugu kigendera ku ntwaro yubaha.
Uyu ni Bob Rugurika atwari radio y'abanyagihugu RPA iri mu zigenga zugawe zituriwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abahinga b'ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo bagiye gutangura amatohoza ku nkomoko y'ikiza cha virusi ya corona. Sentare nkuru ya Pakistani yagize umwere umuntu yakekwa ko uruhara runini mu icwa ry'umunyamakuru w'Umunyamerika Daniel Pearl. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Makutu wa fitere katu ya hera hamure tazuzu mweza Amerika wa prezidwa mshasha Joe Biden asanu uzo gumizaho inheko zidasanzwe zijejwe ikirere n'umugambi uwo yasubiriye Donald Trump yari afise ku mutima irindi na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Kushika mubihe vya nyuma vy'intwaro yiwe Donald Trump yagumye ashira imbere uwo mugambi. Naho prezidwa mshasha Joe Biden yihutiye gukuraho iyi n'imigambi Trump yari yashizeho uwerekeye igisirikare kidasanzwe kijejwe ikirere usa n'uzobandanya. Na hole tanshasha ya ushize hasi kurutonde guivyo izoshi mikirako kubijanye nuku ivunu mwansi. Igituma bisa nuku wa mugambi ata uzoja nukubera kwa kukura ho vyo saringi ingo inama shinga mateka na ngengu za mateka ya Amerika. Wa mugambi mushasha ufatie kandi kumpunge ngeziterazi yongera za Amerika kubijanye n'igihugu cy'u Bushinwa kiriko gishira ubuhinga bushobora kugeramira ibigendajuru vya satellite vyayi. Amerika yagiriza kandi Burusiya ko buriko burondera guhangana bikomeye na Amerika mu kirere. Icegera cy'umutegetsi mukuru w'inzego zose z'igisirikare cya Amerika General John Hayton avuga ko Burusiya n'Ubushinwa biriko bishyiraho ubuhinga bwo mu kirere bugenewe kugeramira Amerika. Tacho President Biden aravuga ku mugaragaro ku imigambi yiwe yerekeye igisirikare kidasanzwe kijejwe ikirere.
Fidel Niyongabo uri kubandanirize ko nino nkuru y'abahinga b'ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS bahejeje ikiringo cy'ukwikumira cy'iminsi 14 mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa. Bagiye rero gutangura igikorwa cy'abatwaye muri ico gihugu cyo gutohoza kumamuko y'ikiza cya COVID ya 19.
Abo bahinga bari basabwe kwikumira mu kiringo cy'iminsi 14 nyuma y'uko bashitse mu Bushinwa. Ikibazo gikomeye kihari no kumenya aho abategetsi b'u Bushinwa bazorekurira abo bahinga kuja n'abo bazoshobora kuvugisha. Keiji Fukuda yahoze ari umutegetsi w'ishyirahamwe OMS yagabishije avuga ko bishobora kuzofata imyaka itari mike imbere y'uko amamuko y'umugera wa COVID-19 ashobora kumenyekana neza. Yibukije ko ikiringo kirenga umwaka kirangiye ikiza cya COVID-19 gitangwe. Ivyuko abahinga bishyirahamwe OMS bazorekurirwa kuva mu gisagara cya Wuhan n'ivyatangajwe. Kimwe mu bibonwa ko ari inkomoko y'umugera wa COVID-19 n'ubuhungare mabuba mu binogo biri mu kuzimu mu ntara ya Yunnan hafi ibirometero 1600 mu bumanuko bushyira uburengero bw'igisagara cya Wuhan. Cyo gikorwa cy'abahinga bishyirahamwe OMS kibaye inyuma y'ibiganiro bitari byoroshe na gato n'abategetsi b'u Bushinwa. Baragwanije rikomeye itohoza ryigenga badashobora gukurikirana. Bagerageje gutuma haba amazinda kuvyuko niba umugera wa corona wanatanguriye mu gihugu cyabo.
Tukivuga kuvyikikiza, Ubuhindi bwahaye umugabane wa Afrika izindi nchancho zo kugikinga zigera ku miliyoni 800. Twacari kumwe na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ikigo kijejwe kugwanya kwirinda indwara cyo muri Afrika kivuga ko izo ncandago zabonetse biciye mu kigo cyo mu gihugu cyo Buhindi ziyongeye kuzindi imiliyoni 270 zatangajwe mu ntango z'uyu mwaka n'amasosiyete akora imiti Pfizer, AstraZeneca na Johnson & Johnson. umuyobozi w'ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara cyo muri Afrika John Kengasong yabwiye abamenyesha makuru ko yibaza ko bari ko baragira intambwe nziza mu rugamba rwo kugwanya kiza cha COVID-19 amenyesha ko izo ncana gonshasha zatangajwe mu nama yateguwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa gatatu umuvugizi w'ico kigo cha Afrika kijejwe kugwanya indwara yavuze ko incandago imiliyoni amajana 4 ari za societe ikora imiti Oxford AstraZeneca mu gihe izo ncandago ziriko ziratangwa nta byinshi biramenyekana ku vyerekeye ikiguzi cazo hamwe n'abantu bazoshobora kuronka uburyo bwo kuziriha mu gihe izo ncandago ziriko ziraboneka ibitegiri by'abandura umugera wa COVID-19 byasubiye kuduga bikomeye mu karere ka Afrika
Fidele urakoze sentare nkuru ya Pakistan yagize umwere umuntu yakekwa kuba yaragize uruhara runini mwicwa ry'umenyesha makuru umunyamerika Daniel Pierre ejo ni mukankusi nivyatubwira
umwongereza Ahmed Omar Sheikh wagizwe umwere yari yahamijwe icyaha mu mwaka 2020 mu gucura umugambi wo gushimuta no guca umutwe umunyamakuru umunyamerika Daniel Pierre Sheikh yaburanye hamwe n'abanyapakistani batatu baregwaga ubufatanyacyaha bose bahanaguweho ibyaha byose urukiko rutegeka ko bahita barekurwa abo bagabo bane bamaze imyaka 18 muri gereza muri Pakistani mu bijyanye n'iyicwa ry'uwari umunyamakuru w'ikinyamakuru Wall Street Journal umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru muri Amerika CPJ wanenze icyo cyemezo cy'urukiko uvuga ko bibabaje kurekura Ahmad Said Omar Sheikh kandi hari ibimenyetso byinshi bigaragaza uruhare rwe mu gushimuta Daniel Pearl byageze naho yicwa Steven Butler umuhuza bikorwa wa CPJ muri Aziya avuga ko Daniel Pearl akwiye ubutabera kandi ko Sheikh agomba kwishyura icyaha cye ko abanyamakuru uyu munsi aho bari hose badatekanye kubera iki cyemezo umunyamakuru Daniel Pearl yari mu ruzinduko muri Pakistani atanga makuru ku barwanyi b'imitwe ya Kiyisilamu mu gihugu nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 11 kwezi kwa 9 mu 2021 cyabaye mu mijyi yo muri Amerika mbere yo gushimutirwa ikarashi akaza gucibwa umutwe imese mike nyuma yaho
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya namakuru tubafitiye muri kano kanya hirya no hino ku isi bitegekanije ko umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco azobonana n'umuyobozi w'abayisilamu b'abashite muri Iraki mu rugendo azogira muri ico gihugu mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka Fidel Niyongabo aragarutse
Urugendo rwa Papa muri Iraq abaje imbere yiwe batashoboye kugira ruzoba rubaye mu gihe ibibazo by'umutekano bitera vyiyongera mu bice bimwe bimwe by'igihugu ni inyuma kandi yuko habaye igitero ca mbere gikomeye cyane cy'umuyahuzi ku mugwa mukuru Baghdad mu kiringo cy'imyaka 3 ubwo rugendo ruzoba hagati y'igenekerezo rya 5 n'iry'8 y'ukwezi kwa 3 ruzoba rurimo imisa azohimbaza ku mugwa mukuru Baghdad no mu gisagara cya Erbil kimu buraruko bw'igihugu Papa Francisco azogendera kandi igisagara cya Mozo Chahoza kili muminwe ya leta ya Kiislam, icho gisagara kilafise abakristu bali kurushi, hamwe n'ibisigari ravdigi sagara cha ur muumano kubigigi hugu, icho kiwanza chubashwe, ibonwako araho Abraham ya tangu jamadini ya bayahudi, abakristu na bayislam. Papa Francisco era gende ibi hugu bijizgue anini na bayislam bimo Turkiya, Jordania, Misiri, Bangladesh, Azerbaijan, Emira Zunzu Ngezawa, Rabuni Naraza, Palestina. Muri zongendo yaboneye hakaryo kugusaba ibiganiro hagati ya madini atandukanye
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda Ndabibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari President Burundi Evariste Ndayishimiye yategetse urwego rucungera ingene bimenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNC kurondera mu maguru masha abatwara ama radio yugawe canke yahagaritswe kugira ngo baganire maze barabe ko yosubira kugurura ibiratomoka neza ayo ma radio umukuru w'igihugu yavuze ayariyo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru
kubw'umukuru w'igihugu amaradiyo nibimenyesha makuru vyugawe hamwe n'ivyafatiwe ibihano bibwirizwa kugurugwa kugira navyo biterere mu kubaka igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yagirishije abarongoye amaradiyo nibimenyesha makuru vyemewe n'amategeko mu Burundi kuri uyu wa kane i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yahaye ububasha urwego CNSE rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora bwo kuvugana n'abatwara ayo maradiyo.
Icyo ndabwiye cyo ndabemereye ni uko n'amatati twageze mu kahise riteza kurande ngene atarego umuti. Hari ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo, ewe ndakubwire CNSE camuja hamwe mwicarane murabe ngene mubitorere umuti tubiheze twese tuje gukiti. Aga karakahise none gaye ahantu no kwicana twicanye none byo byo twiko twicanye none twiyiki tugaye tugaye kahise kacu ibyo twaradukora bibi bafate ibyo binyamakuru byicane na CNSE bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe ntangora kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise ico bikora mu buzima bw'abenegihugu.
Icyo bikoze ntiyatomoye neza amaradiyo n'ibimenyesha makuru byegwa nako kamo ivyo ari vyo. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 amaradiyo atatu yigenga ni televiziyo imwe ariyo Radio RPA, Bonesha FM na Radio Television Renaissance atakivugira ku butaka bw'u Burundi. Ndetse abarongoye ayo maradiyo n'abamenyesha makuru batari bake bayakorera barahunze igihugu, abo bagiriza inzego za leta ko arizo zaturiye zongera zugara ivyo bimenyesha makuru. Nabo biruko ubutegetsi bwashikirije ko ayo maradiyo yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 naho amaradiyo abiri mpuzamakungu Ijwi ry'Amerika na BBC y'Abongereza yarugawe. Ayo yose nayo yagirijwe ko ashikiriza amakuru atariyo kandi acanishamwo. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari n'ibindi bimenyesha makuru bikorera mu gihugu biri mu bihano byatanzwe n'urwego CNSE. Aha umukuru w'igihugu yasabye abamenyesha makuru n'abandi bakurikiranye hagufi uwo mwuga ko bokwikubita gashi bagashikiriza inkuru z'ukuri gusa.
Bizwi neza ko umenyesha makuru adashobora kubesha, nicyo gituma umunyamenyesha makuru niyabeshe nta n'umwe afitemera ko yabeshe. Niwe ateneza kuba umunyakuri wa mbere, vyanditswe yuko kizira kikazirizwa kubesha. Umumenyesha makuru, umusoda, umucamanza, umupolisi, indongozi kirazira gukosha. Kubera iki? Ayo migwi ndababwiye bakoresha ikigwanisho gikomeye cyane cica umwanya mutoya. Umumenyesha makuru rero afise ikigwanisho kimwe bavuga bati mugenda komangengete.
Umuhinga yashikirije icigwa nawe umwigisha muri za kaminuza Adolphe Sururu avunira kagohe abakora uwo mwuga kwandika no kuvuga inkuru zijanye n'iterambere ry'igihugu aho kuvuga ibitagenda neza gusa. Bamwe mu batwara amaradiyo yugawe bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bari Bujumbura bavuze ko akiri kare kugira ngo bagire ico bashikirije, gusa bemeza ko biteguriye kwitabwa mu bonano bohabwa n'urwego CNSE. Icyo bikoze kubwa bahunze nka Bob Rugurika atwara RPA, amakenga ni menshi.
No gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hamwe ivyo yavuze yo bayabikuye ku mutima. Twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongoye ivyo binyamakuru nyene iri ya leta ya CNDD-FDD yasambuye ikangaza ababikorera, ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kwisubiza iteka mu makungu kibi gihugu kigendera ku ntwaro yubaha amategeko ico bita etat de droit. Ariko rero turibaza ingene ivyo biganiro bishoboka, ingene bigiye kugenda. Kumbure hari kuba harabaye ibindi byari gukogwa imbere nko gukuraho ivyo bintu byo kuvuga ngo haramamanda y'ubutungana barondera. Ariko aho umuntu avuga ati reka dutekane turindire turabe iyo bijya,
abo bikeka ko bobo ivyo kugurura amaradiyo yabo bitabaraba kuko bagifatwa nk'abansi b'igihugu naho bemeza ko atari vyo. Ijwi ry'Amerika ryabajije ubutwara rwego CNSE ingene ivyo biganiro bizogenda. Nestor Bankumukunzi mu majambo make yatwishuye ati nzotuma ko inama ihuza ibimenyesha makuru vyugawe na CNSE ku munsi wa mbere. Namubajije ayo maradiyo ayariyo na wati kumenya urutonde rw'ibyo bimenyesha makuru byonsaba kurinda kuraba neza ivyari ivyo, yamara ubu sindi mu biro. Nestor Bankumukunzi atwara sentse yemeye kuzoha ikiganiro Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu kugira ngo atange umuco no kuzindi ngingo ziherekeza kamo katewe no mukuru w'igihugu. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera bamwe mu bayobozi b'u Burundi bajejwe ivyo gutangaza makuru barimwo abajejwe kuyatanga mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo batomore neza kuri no ngingo, ariko ntitwashobora kubaronka. Reka rero turindire iryo sango mu vise CNC yahaye mugenzi wacu Pierre Claverne Nkuru bakagira ico bazodutangariza, tuzoheza tubibabwire. Tukiri mu gisata cyo kumenyesha makuru, umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse ko City Radio hariyo nshuti ya bose itsinzwe mu rubanza iregwamwo rwo kwambura abamenyesha makuru batanu no kubirukana mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yategetse ko iyo radio ibishura ibyo baheraniwe harimo amafaranga y'indishi n'imishahara itabishuye. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yayidukurikiraniye.
Nkuko bigaragara mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku rubanza abanyamakuru baregamo City Radio inshuti ya bose, nta byinshi gisobanura mu byashingiweho mu guca urubanza. Uru rukiko rwemeje ko ikirego cy'abanyamakuru barezemo City Radio gifite ishingiro kuri bimwe. Ni cyemezo cyasomwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kubera gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19. Mu nyandiko y'amapaje abiri y'icyo cyemezo, umucamanza yanzuye ko abanyamakuru batanu barangajwe imbere na Bwana Oswaldi Mutuyeyezu wari umwanditsi mukuru birukanywe ku kazi nta mpamvu. Mu cyemezo cy'umucamanza yategetse City Radio kwishyura ibirarane by'imishahara n'indishyi zo gusesa amasezerano binyuranije n'amategeko. Ukurikije uko umucamanza yageneye burumwe ibyo City Radio imugomba, bigaragara ko bose hamwe izabishyura amafaranga angana na miliyoni 15 n'ibihumbi 125. Uwagenewe menshi ni Bwana Mutuyeyezu wari umwanditsi mukuru wa City Radio. Urukiko rwategetse ko igomba kumwishyura miliyoni 8.5. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kandi rwategetse City Radio kwishyura abanyamakuru bose uko ari batanu amafaranga angana na miliyoni imwe y'igihembo cy'umunyamategeko n'ikurikirana rubanza. Si ibyo gusa kandi, urukiko rwanategetse iyi radio kugana ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda RSSB mu mpine kubarisha imisanzu y'ubwiteganyirize itatangiye aba bakozi ikayishyura. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gisoza gitegeka City Radio gusubiza buri wese amafaranga 20,000 y'ingwate y'igarama ry'urubanza rukimara kubanda kuka. Urukiko rwashyizemo igisa n'icyitonderwa maze ruvuga ko nibitabaye amafaranga azakurwa mu mutungo wa City Radio ku ngufu za leta. Abanyamakuru baregeraga miliyoni zisaga 30 z'amafaranga. Muri rusange abanyamakuru ko ari batanu bararega City Radio kubirukana mu buryo bunyuranije n'amategeko no kutabishyura amafaranga y'imishahara y'ibirarane byo mu myaka itandukanye. Nka Bwana Mutuyeyezu waregera gasaga miliyoni 15 arishyuza ibirarane by'amezi 12 birimo n'ibyo kuva mu mwaka w'2017. Ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Mutuyeyezu abanza kuvuga ko mu izina rya bagenzi be bishimiye icyemezo cy'urukiko.
Kumutima uko ameze byanze bikunze n'abakurikije Ijwi rya Amerika barumva akanyamuneza gaturuka ku mutima wanjye. N'ubutabera twari tumaze imyaka irenga 2 n'amezi 3 dushaka, byinshi kabisa ko babemeje yuko ibyo twaregeje bifite ishingiro kandi bakanemeza ko dutsinze. Ni ibintu bishimishije, ni ibintu bigaragaza yuko akarengane mu itangazamakuru aho banyira ibitangazamakuru birukana cyangwa bagaraguza agati abanyamakuru ikinyoma gikurikiwe mbese ahabona. Ahubwo birababaje kuba turi mu gihe cyaguma mu rugo tukaba tutari twigiriye mu rukiko ngo ubone ukuntu wenda dusimbukira hejuru.
Gusa ku ngingo yo kujuririra icyemezo cy'umucamanza, Bwana Mutuyeyezu yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagomba kubanza kubivuganaho n'umunyamategeko ubaburanira bakamenya icyo gukora. Ku rundi ruhande, Mutuyeyezu avuga ko bitewe n'uburyo urubanza rubavuna kandi bagaterwa ishema n'uko bahawe ubutabera, ibyo kujurira bashobora kutazabikora. Mutuyeyezu wakoreye radiyo inshuti ya bose mu myaka iri hejuru y'irindwi avuga ko hari benshi mu banyamakuru bakunze kurengana ariko bakabura uko babigenza bagahitamo kwicecekera.
Ntabwo iriya radiyo n'abayobozi bayo bavuze basanzwe kwemba abakozi baraje basanga abanyarwanda ni abantu basa nk'abitonda cyane batajya bivumbura badaharanira uburenganzira bwabo ngo babishakuze batanga tuzabakubitira mu igunira. Bambuye abakozi benshi baciye hariya, bitugezeho rero turavuga tuti oya, ntabwo dushobora kwemera ibi bintu bikomeza gukorerwa abanyarwanda. Ni ko kugana inkiko izimana rero zijyanze kuriya amafaranga nayo abahesha inkiko zadufasha twishyurwe. Niko mbyizeye, naho rwose igikuru cya mbere ni uko dutsinze
akarengane dutsinze ubukebebe.
Mu gihe twateguraga inkuru ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona uruhande rwa City Radio ngo imenye niba ruzashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko cyangwa se niba ruzajuririra ibihano. Gusa mu bihe bitandukanye iyi radio yakunze kwishyuzwa amamiliyoni y'amafaranga y'imisoro y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bikagera naho ikurwa ku murongo wa FM. Ibibazo byo gukoresha abanyamakuru bibadahembwa ntibiboneka kuri City Radio nk'umwihariko w'iyi radio yigenga gusa mu Rwanda, ahubwo byamaze kuba nk'ikitarusange mu bitangazamakuru cyane byigenga. Ibi bitera kwibaza ku iterambere ry'abanyamakuru mu Rwanda, mu gihe imibare y'ibitangazamakuru byigenga yo irushaho kuzamuka umunsi ku wundi nk'uko bigaragazwa n'ubutegetsi. Ahabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi igenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere umwaka w'2021, u Rwanda rwarumanije imyaka 60 ubutegetsi bugendera kuri demokarasi butangujwe muri ico gihugu. Uhoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Faustin Twagiramungu akaba ari n'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Rwanda nziza, yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ari mu Bubiligi ku mbuga ngurukana bumenyi. Ijwi rya Amerika ryari ryabitumyemo umugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Amahoro Mutago.
Komera cyane Diane ni nazwe.
Ivy'ingenzi vyavugiye muri ico kiganiro ca Faustin Twagiramungu ni vyahe?
Ntabwo ari ibintu byinshi mu by'ukuri, ni ibintu bike cyane ariko byatinzweho mu gihe gisa nkaho gisatira cyangwa kirenga amasaha abiri. Cya mbere nuko iyo myaka 60 ishize yavugaga yuko ari imyaka 60 ishize u Rwanda rugendera kuri Repubulika, ariko we agahakana ibijyanye na demokarasi. Ibyo rero abantu babitinzeho cyane, wenda turaza kugeza ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu makuru yacu ataha. Icya kabiri ni uko Faustin Twagiramungu utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yavuze ku kintu cyane cyane kijyanye n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, avuga ati igihe cyari kigeze yuko abantu barambika intwaro hasi. Ati ntabwo u Rwanda ruzafatwa cyangwa se ruzategekwa hakoreshejwe intwaro, abantu barokwiye kurambika intwaro hasi bakumvikana. Ariko nanone ku rundi ruhande agasubira inyuma akavuga ati rubanda niruhaguruke rukureho ubutegetsi. Ibyo rero byabaye nk'ibintu bisa n'ibivuguruzanya, noneho bituma mu kiganiro twagiranye nyuma nza kumubaza icyo washakaga kuvuga. Ibyo nabyo wenda turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha, ariko icyo ashaka kuvuga ni uko avuga ati ntihabeho ukuri kujyanye no gusaba imbabazi no gusasa inzobe kugira ngo Abanyarwanda bashobore kubaho mu buryo bwo kwizerana no kugira amahoro arambye. Mu magambo ye niko yabivugaga.
Mutago, ndaba ku mbuga ngurukana bumenyi aho byagiye biracishwa, hari ikintu c'u Burundi yavuzemo?
Yabivuze koko. Yavuze ati jewe nk'umuntu wabaye muri politiki y'u Rwanda ndabwira Abarundi ngo nimwitonde. Nyuma naje kumubaza ntese Bwana Twagiramungu kuki Abarundi babona ko hagiye kubaho amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi, wowe ukihanagaza ukababwira uti nimwitonde. Aravuga ati Abarundi bapfushije abaminisitiri babiri, bapfusha umukuru w'igihugu. Ibyo byose yabishinjagamo u Rwanda, nubwo u Rwanda birumvikana ko rutaruruhaye muri icyo kiganiro ngo rugire icyo rubivugaho. Akavuga rero ati ibyo bintu bimeze gutyo ntabwo bari bakwiriye kubifata mu buryo bworoshye, bari bakwiriye kubaza impamvu yabyo. Muri make birumvikana nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, we yavugaga ati ibyo byo kwizera ko bagiye kugira umubano mwiza n'u Rwanda bashatse babigendamo buhoro. Ayo ni amagambo ya Faustin Twagiramungu. Diane
Geoffrey Mutagoma, reka tukureke ubandanye utunganya ino nkuru. Wemerera abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko aho bukera wumvisha ayo majwi atandukanye, tukabigaruka ko ku buryo burambuye.
Urakoze cyane Diane, nawe ukomeye.
Iwanyu mu ntara
sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington ndise mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru ya karere k'ibiyaga bigari dusubiye mu gihugu cy'u Burundi aho mukuru w'urwego rujeje umubano mu bigo vya kaminuza zegukira leta yategetse ko atamwigeme avyigamwo azokongera kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe birimo amabere ibibero n'umugongo abahungu biga barara nabigeme ntibemerewe kuba mu vyumba vyabo badasangiye igitsina inyuma ya saine z'ijoro idonido na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
ubuyobozi bukuru bw'abanyeshuri ba kaminuza ya Burundi bumenyesha ko ingingo bwafashe ziri mu ntumbero yo kugarukana rutonde n'ukubaha no kubahiriza izina ryo kaminuza n'abayigamwo. Zimwe muri izi ngingo zibuza abanyeshuri kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe nk'umugongo, ibibero hamwe n'amabere. Ariko kandi abanyeshuri kiretse mu vyumba kubaba mu buraro nta makamba mbiri bemerewe kwambara hamwe n'udupira canke amashati vy'amazu y'ubudandaji na cane cane ariko ivyamamazwa n'amazu yo gutumatumanako. Urwandiko rwashizwe ahabona kuri uyu wa gatatu ariko rwatewe ku mukono kwa 21 ku kwezi rubabuza kandi kwambara ikamba mbiri mu bigo byose bya kaminuza iyo biva bikagera hamwe n'amapantaro bafise ubushita ico bita deshire. Abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi kandi mu zumba bigiramo nta nama canke amasengesho bizongera kubakorerwa atari ukwiga byonyene. Naye abiga barara nta mwigeme yemerewe kuba ari mu cumba c'umuhungu inyuma isaha zine z'ijoro nk'uko atamuhungu azakira uwo badasangiye igitsina inyuma izo saha nyene. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko aberekewe n'izi ngingo bazakiriye. Nubwo batari bake banse kugira icyo bavuga ko hari abemeye ariko nta numwe yashimye kumwidondoro w'umenyekana. Umwigeme yasanga zino ngingo zitabereye kandi zigaramira cyane abakobwa kurusha abahungu.
Hari ingingo zitari zikenewe gufatwa kubera n'ubundi dusanzwe twubahiriza nta muzi zisarisha cyane twambara. Baciye bavuga ngo barabibujije sinumva icyo babigirira mu bisanzwe. Baba bakwiye kutumbera dufate nk'uwabikoze bakamuhanura bisanzwe. Ahanini mbona nk'ingingo bakunze gufata bazifatira twebwe abakobwa. Hama kubyerekeye nk'ama minijipe baraturenganya kuko ngaha nta muntu yambara minijipe isarishije. Kubyerekeye amadeshire naho nyene hari impuzu tujana mu maboite, hari impuzu tujana ku maplage, izo ntidushobora kuzambara mu ishure n'ubundi. Igikintu nosaba nuko twotahurana ku rugero rw'umwe wese asanzwe ameze. Kuko nk'uwo muntu mubwiye ngo igipafise ni minijipe ugacu sangana nzo yifitiye gusafise igipo zose zigera ku mavi yo hava asanga yagiye gusaba ati mungirire indi shopping navyo n'ikindi kibazo.
Ariko no musore yashimizo ngingo mbere abona yako ziza gusubiza gateka kaminuza y'igihugu
bizotuma akanovera canke agateka karanza kaminuza y'u Burundi gasubira kugaruka. Ndashima cyane nko kintu cafashwe kubijanye n'inyambaro ko nk'umuntu atopfa kuja mu ishure yambaye uko ashatse canke ato hari ibibanza bimwe bimwe basabye yuko atamuntu yopfa kugendamwo yambaye uko ashatse nk'amasandare nk'imikanda mbiri n'impuzu z'amadeshire cyangwa amaminijipe. Ndabishima kuko bigarukana indero cyane. Ndashima n'ikindi ibintu mwene bavuze by'uko umunyeshuri akwiye kwitwararika avuye nk'inyuma ya kaminuza yinjiranye nk'ibintu akabizana bihishije meze neza panakuza bigaragara ucumengo kaminuza yacitsirigara.
Ariko asanga n'impuzu z'ibimenyetso by'imigambwe zobuzwa ni mu gihe amasoko y'ijwi rya Amerika ryemereye ko mu bigo bitandukanye hibonekeza mbere n'uyu munsi ariko vyari abanyeshuri bambaye impuzu z'ivyandiko vya CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi hamwe n'igisata c'urwaruka rwabo imbonera kure.
Turifuza yuko mwitsinda impuzu nk'iz'imigambwe zobuza kuko hariho nk'igihe usanga nyene bituma nk'umuntu kanaka yambaye yonahohotera uwundi muntu atayambaye canke yo mubona nabi bivanye n'ukuntu yoba yishimikije iyo mpuzu canke yoba mubonyanye iyo mpuzu akamufata nabi bivanye n'ukuntu bayambaye iyo mpuzu ce naho agakorera kibi umuntu bivanye n'ukuntu yoba afise icubahiro c'iyo mpuzu.
Unabasanga atamana neza arimwo
ntibigoye nta ipfuna birimo nta ngingo zizo kuhohotera umunyeshuri zirimo kuko nta muntu atobishobora kuko nta muntu ashobora kubura impuzu yoshobora kwambara kandi musabane kaminuza y'amanyagateka ufashanya nyeshi barafashanya udafise aramubwinzi aramufasha kandi mu rukundo rwose nta muntu ashobora kuri impuzu mu gihe abayabigombye twitwaye udufashanya.
Jonas Musavyimana seruke abanyeshuri b'ibigo bya kaminuza y'u Burundi muri rusangi yashimye kuduha amajwi nk'uko yari yabitwemereye imbere y'umutaga. Musavuze kuri telefone muri make kwizingingo atanabi n'imwe zigamije yongera ko nk'u rwandiko rubivuga mu ntango zifite intumbero y'ugarukana rutonde n'iteka mu bigo bya kaminuza y'igihugu. Kaminuza y'u Burundi yashinzwe mu 1964 ubu yifuza abanyeshuri barenga 7,000 bakaba bari mu bisata biri ku migwa mikuru y'ubutunzi Bujumbura na politiki ya Gitega atazokubahiza zino ngingo bitekanijwe ko bazohanwa ariko babanje guhanurwa ubuyobozi bwa kaminuza y'Uburundi bugeze ubu ntacho burazivuga ko ico bikora nta vyemezo runo rwego ruseruka abanyeshuri rushobora gusohora rutabigira inama n'abatwara kaminuza canke batabanje kubishigikira eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
akanunga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro vya bihagarikiwe na Edi Rwema vyashizwe hamwe na Fatuma Limasikalala twemye ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.